Eric, mis vida Eric. Izwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri web yacu kibanza cha internet aricho www.radioyacu.com wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi bijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
indimi kavukire ku isi ziriko ziratituka kubera zitera zivangavangana n'izindi ndimi kandi zigenda zandikwa nabi hari n'izimaze kuzimangana ku isi Mu Burundi hariko hatunganywa ibiganiro byo kunagura no gukomeza ikirundi hari kandi n'abahinga mu rurimi rw'ikirundi bariko bagerageza gutunganya kazinduzi y'ikirundi iyo kazinduzi izosigura amajambo y'ikirundi mu rurimi rw'ikirundi izoba ibaye kazinduzi ya mbere nk'iyo izobitangujwe itunganijwe muri antunga mu kiganiro muri sanga turaganira ku byerekeye iyo kazinduzi na Professor Ferdinand Mbera Mihigo yigisha ibyerekeye indimi zo muri Afrika na cyane cyane ururimi rw'ikirundi muri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura mu Burundi mutumire ndabaramukije
nande ndabaramukije
mwo tubwira uko ikirundi ururimi rw'ikirundi rwifashe muri iki gihe ku bwanyu
murakoze muje twavuga ukuntu ururimi rw'ikirundi rwifashe mu bisanzwe ugereranije n'indimi zo muri Afurika twavuga yuko rutamerewe nabi cyane kuko twamenyesheje ko hariho indimi zimwe zimwe zidimangana hari indimi zitari nke haba muri Afurika haba muri Aziya haba muri Amerika yepfo eka n'iya ruguru indimi zirazimangana kubera hari bishika ugasanga hariho akarere kahora kavugwa mu rurimi kanaka hanyuma hakazindi ndimi zizirusha kumbure zizirusha ingufu kubera abazivuga kubera uruhara zifise hari mu gace usanga izo ndimi kavukire zimwe zimwe zazimanganye ku kirundi rero siko biri mu bisanzwe kenshi ururimi rumaze kwandikwa kuba rumaze gusimba imanga kuko n'izitarandikwa rimwe rimwe zirayisimba mu bisanzwe muri Afurika hari indimi nyinshi zitarandikwa mugabo zikiriho zigerageza kwifata kugira ngo zigume ari indimi nzima ikindi twavuga rero tuti ikirundi kiracyifashe ni kubera yuko gikoreshwa mu nyigisho iyo ni yindi ngingo bafatira ko kugira ngo berekane kugira ngo barabe ku rurimi ari ruzima cyangwa rugeramiwe kubera yuko iyo rukoreshwa mu nyigisho ni ukuvuga yuko abakiri bato baragwiga kandi rugakoreshwa mu kandi ni ukuvuga yuko ruba rukoreshwa mu bindi bisata bisanzwe bitari ibisata by'ukurubuga gusa ni ukuvuga yuko rushobora guhererekanwa urunganwe rumwe rukaruha urundi runganwe hanyuma ikindi kuba hariho ibitabo bimwe bimwe bimaze kwandikwa mu kirundi bashaka ibitabo bizwi mu makungu mpuzamakungu hariho nka bibiliya iyo nayo nyine barayifatira ko hakaba n'ibitabo bimwe bimwe bimaze guhindurwa mu kirundi ni ukuvuga ko umuntu ashobora gusoma ikirundi gusoma ibitabo nyene mu kirundi icyo nacyo nyene na karusho hanyuma mugabo twovuga yuko hari ibintu bimwe bimwe bizateza gukogwa kugira ngo ikirundi kibe kirushirize kugira ubuzima kifate neza aho ni nk'ibyerekeye gukoreshwa kungurukana bumenyi kuko murabona uruhara ingurukana bumenyi ifite mu guhanahana ubumenyi no mu guhanahana no mu migenderanire y'abantu
yego reka tubandanye yego
kiriko nibyo mugabo ntibishemeye hanyuma ikindi ni ukuba hariho nk'ibi nk'amayesi ari mu kirundi navyo nyine ibyo biriho ni byiza ni kubikomeza cyane cyane hakaba no kuba rero ikirundi cyokoreshwa mu buhinga bwa none nko mu byerekeye kujya tubibona mu zindi ndimi ushobora kujya kungurukana ubumenyi
yego reka tubandanye
ubwo nyene ukagihindura mu cyongereza ukabona ngicyo cyangwa ukagihindura mu giswahili indimi zimwe zimwe zo muri Afurika igiswahili mu gihausa ugasanga rero ibyo biratuma ururimi ruba ruzima murumva ko twovuga mu ncamake tuti ikirundi n'ururimi ruzima nize mugabo kubera yuko ari ikirundi yuko ari ururimi ruterura karanga k'igihugu byari bikwiye yuko no mu byerekeye ubuzima bwa none ikirundi kigira uruhara
reka tubandanye
kibaho kurusha uko kiriho
murakoze
ego hana makuru bwa none
ego ariko umuntu aravye nko mu bakiri bato urasanga ubwo rurimi bataruvuga neza batanaruzi neza cyangwa bakaruvanga nizo ndimi zo hanze muri make ni kimwe mubona cokorwa ku bakiri bato
ego cyane iyo ni ngorane kuba ikirundi kivangwa n'indimi zo hanze ariko nkuko tubisanga ni kubera yuko mu bisanzwe izi ndimi zo muri izi ndimi mvamahanga indimi z'inyaburaya usanga zikoreshwa mu bisata byinshi ugaca usanga rero umuntu ufashe umunsi kuva mu gitondo gushyira ku mugoroba ugasanga ariko ahura n'indimi mvamahanga umwanya munini dufate nko mu ishure ugasanga hafi atari n'ikigo dufate nk'uwiga mu mashure umaze kugira mwaka wa gatanu wo mu ishure kubandanya ugasanga atari icyo kigo cy'ikirundi gusa ahanini ari mu ishure yumviriza igifaransa gusa ibyo rero ntibishobora kureka kugira ingaruka kuko rwa rurimi yamaze amasaha yumviriza rurateba rukamwinjira mu bwenge hanyuma ugaca usanga agiye kuvuga ikirundi arabivanga ishokorwa rero ni igiki nuko byoshika hakaba inyigisho zimwe zimwe zigishwa mu kirundi wasanga ibyo bintu bigabanutse kuko mu bisanzwe nk'ubu ngiye kuvuga ibyerekeye ubuhinga kanaka ibyo mu buhinga byose kubera ndabyiga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nta kundi nshobora kubivuga nk'ubu niko ndavuga ingene isi izuba ingene isi ingene izuba rihagaze ugereranije n'uko isi imeze dufata ibintu nk'ibyo ukwezi ingene kwifashe gutyo gutyo ibyo ndabizi mu gifaransa nicyo bituma ngiye kubivuga naho naba ndiko ndabibwira umurundi atazi igifaransa gusa nsanga byanyoroheye kubivuga muri rwa rurimi nabyizamwo ariko igifaransa cyangwa icyongereza
yego hanyuma nashaka kubabaza hariho ibihugu byinshi bishyiraho ibyo bita akademi navuga ko ari nk'ikigo cyo gukingira indimi hari icyo cyiyumviro cyaba kiriho cyangwa icyo kigo mu Burundi
icyo cyiyumviro haka mu Burundi twishimiriza kubera yuko mu bihugu byo muri Afurika Uburundi buri mu bihugu bya mbere byakiyumviye kuva bukikukira mu Burundi mu amategeko ya mbere yashinzwe n'umwami kuva Burundi bukikukira harimo ugushinga urwego nshingwa kirundi rwari rushinzwe bari barushinze patiri ntawo kajya ariwe kuko mu bindi yari yazanye yari yabaye arinjiza inyigisho z'ikirundi mu mashure akiri mu mashure y'igipatiri kuko icyo gihe amashure menshi yari ay'abapatiri ayibereye imana hanyuma rero mu cyiyumviro na leta iragishimira cyo iragishimangira hanyuma rero niho Burundi bwikukiye umwami yacamushinga gutwara ugwego rw'abashingwa kirundi academy rundi mugabo rero ubwo gwego ntigwigeze rurongo uburyo bushemiye bwo gukora barakoze ibikorwa bitari bike ibikomeye byitohoza kubyerekeye ikirundi n'imico y'ikirundi mugabo kubera uburyo butigeze buboneka bukwiye ni ibyo bifuza gushika ko niba bishyitse ko hanyuma twavuga yuko nko mu 67 gisa n'uko rutari rukibaho n'ibiro washaka ku ntwaro kuntwaro ya Repubulika n'ibiro bari bamuhaye baciye babimwaka hanyuma mugabo ejo bundi mu 2014 niho umukuru w'igihugu yasubira kandi gusohora itegeko itegeko ni nomero ijana akarongo gahiritse ijana na 88 byo ku wa 2025 z'ukwezi k'umunani mu 2014 rugena urwego rw'abashingwa kirundi academy rundi amategeko ariho nibyo mugabo ugwego ntirurajya mu ngiro kubera yuko ntirurakora kubera yuko amategeko aherekeza iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ntarashingwa n'abarubwize rero kuko ayo mategeko niyo yari kubashinga ingene abarubwize batorwa ntarajyaho nico gituma tukirindiriye yuko ubwo rwego rushigwaho
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Ndayizeye uratwumva irindi zina ho muri
ofisi
kibazo icanke icyumviro
yego nunga mu rundi kirabye kungene gifashe kurimi rwacu garaniza naneza yuko urimi rwacu urimo uragenda ariko ingene nanizanye n'ukungene ugaruka rw'uburutura usanga ikirifika ikirundi cyacu ukavuke usanga bafata nk'igifaransa ikirundi igikwayi gusanga byose bene warayizanga cyane usanga abana b'ubu bakuru barazanye ibiri usanga iki ni cyo turakora bayinjira mu ndimi dini batangiye kwiyongera cyane usanga ikirundi cyacu kirimo turakajya kwiyongera kuko kumwe n'ingona iyo ngingo leta yafashe yo gushyiramo ururimi rw'ikirundi ifasha neza na neza ugaruka ukwiye gukunda imigenzo y'ikirundi usanga ugaruka ibikiramo neza na neza by'ikirundi usanga nibyo tubakora babikorana ubucuti ubwiyo nk'uko nyine urundi usanga ntibakinye usanga byose abikorana imyizero bivaye n'ukungene ibiyumva mu gihugu cyabo usanga igihugu cyabo baracyumvamo neza cyane
murakoze
nk'ukungene mbona rero byogenda leta iyo binyanya neza mu kuzana iyo dikisiyonere kugira ngo ishishe ugaruka rukuru ubu kwitaho igihe ururimi rw'ikirundi kuko neza neza biragaragara nk'iyo myaka iri imbere nk'2030 igusanga neza na neza cya gikorwe ururimi rw'ikirundi rwataye agaciro
murakoze
ibyo yuko leta ntibikora amavomesho gera ururimi rw'ikirundi rugatwe agaciro murakoze cyane
turabashimira murakoze Tasiye nawe nyine ari ku murongo wa telefone Tasiye uratwumva
ndamwumva cyane
irindi zina aho uri
nitwa Mugiraneza Tasiye ndi hano i Kigali mu Rwanda
yego mu ofisi ikibazo cyangwa icyumviro
cyari ikibazo
yego
mu by'ukuri nurisibye n'ikirundi n'ikinyarwanda umuntu abona ariko biri kugenda kuzima kiri kugenda mu myaka iri imbere kizaba cyarazimye ukuntu none ikibazo nagira ngo mbaze umutumirwa ese ko tubona haba abanyamakuru n'abayobozi bagenda bavanga n'izindi ndimi babona abayobozi babiterwa n'iki cy'abanyamakuru kwaba ari wenda nabyita kwirata ko bazi izindi ndimi cyangwa wenda kaba sinzi mbese tubwire impamvu abona bavangavanga indimi kuko kiri biri mu bintu byatu bizatuma zizima
murakoze reka mumwishure mumwishure Ferdinand
murakoze uwamagaye bwa mbere yavuze ibyerekeye gukomeza ikirundi arashimika ku kuntu ari ibintu bihambaye nibyo ni ikintu gihambaye cyane kuko murabona ururimi ni ruri mu karanga k'igihugu ariko turetse ibyo kuvuga ngo na karanga gusa ururimi kandi turarukoresha mu myigisho nicyo bituma gukomeza uri kurakomeza ururimi kavukire uri kurakomeza akanovera k'inyigisho kuko bituma abantu bategera neza bafite amajambo atomoye bakoresha muri ibi n'ibi bituma kandi akaranga k'igihugu kamananya ari kazima kuko ururimi ni kuvuga umubyeyi aruhaye umwana ni iragi aba amuhaye nicyo gituma rero birakenewe cyane yuko ururimi ruhabwa agaciro kandi biraboneka yuko hariho ibintu bimwe birakora ku bantu abantu bakumva abantu bashaka mbere n'abarongozi bakumva yuko ari ngombwa yuko ururimi ruhabwa agaciro yuko hariho ibintu bimwe bimwe byahora bikorwa mu gifaransa no mu zindi ndimi bikorwa mu kirundi reka tubahakarara kamwe uturorero tumwe uri kuraraba hariho umuhinga yitwa umwigisha wa kaminuza yarakoze kuri kaminuza y'uburundi mu bufaransa yitwa Claude Frey avuga yuko uravye hari igitabo yasohoye 1994 avuga yuko uravye abavugiki abazi igifaransa ufashe nk'abahejeje abahejeje amashuri yisumbuye ucuronka abantu badashika kuri batatu ku ijana bavuga igifaransa batatu ku ijana gusa mubwo biravye uravye ingene ku mazu mu kuranga amazu ati hakorerwa ikinaka hakorerwa ikinaka kenshi usanga biri mu gifaransa ugasanga umuntu afise akaresitora umuntu afise ahamwera umushatsi ugasanga yavyanditse mu gifaransa usigara wibaza uti none uti bwa bundi bariko barabwira ba bantu batatu ku ijana gusa uti ba bantu 97 ku ijana batazi igifaransa harimo ushobora gusanga harimo nk'abarenga 50 ku ijana atana gatoya k'igifaransa bazi ati bwa bundi bariko ibintu byose nk'ibintu 90 ku ijana byandikwa biranga ibibanza mu Burundi uti bwa bundi byakabaye abantu batabitegera ukatubone yuko mu bisanzwe rero izindi mvamahanga zifite uruhara runini rurengeye ubwo zateza kugira utundi turorero twama tuvuga
mugerageze munyarutse
bariko baragira inama y'ukwihweza ingene umusore kanaka n'umwigeme kanaka bazokubaka urwabo nawe mu by'ukuri mu giki cyo kigura ko inama iba mu gifaransa urabona ati ibyo byose rero nibyo bituma igifaransa kitwiyumvira bigatuma tukivanga kurusha hanyuma nyanyanije n'ikibazo cya kabiri
munyarutse tubandanye ikiganiro munyarutse
ikintu cya mbere ni ukwishima n'ibyo kuko burya ururimi rwose rurafite ukuntu rufatwa mu gihugu ugasanga bagira bati ururimi kanaka n'ururimi rw'abateye imbere ururimi kanaka n'urw'abantu batagira imbere gutyo gutyo n'ibindi kuva no ku bazungu twarigijwe yuko igifaransa ururimi rw'abantu bahambaye bateye imbere bize bisuku bigaca bituma rero umuntu agerageza gufata kuvuga igifaransa n'ahato bakizi kugira ngo ajye mu gikigiri cy'abantu b'isuku abantu bateye imbere kandi atari ibyo mu bisanzwe kuko igifaransa si ururimi ruca rugukura mu bandi nibyo mu bisanzwe rero ururimi rw'igifaransa nibwo abize
reka tubandanye
nibyo byatumye rufatwa uko icyo rero ni kimwe kwishima birashobora gutuma abantu bavanga indimi ariko kandi ikindi tutakwirengagiza ni uko ni kimwe navuga cy'uko urugero tuvuga ko indimi mvamahanga kwerezo twigiramo kwera ari ibitabo dusoma biri mu ndimi mvamahanga kubera amarebeti dukurikirana mu ndimi mvamahanga n'indi n'indi bituma duhura cyane n'izo ndimi.
Ego reka tubandanye. Ego
tukabivanze tutabizanye kijyanye n'ibyo nuko mu bisata by'ubuhinga mu bisata tekinike usanga atama amajambo turafite mu ndimi mvamahanga mugabo mu kirundi nta yahari
reka tubandanye
rurimi bitarabigira neza.
Ego
usanga rero hageze kuvuga ikintu kijyanye n'ubuhinga.
Ego murakoze. Reka turafise n'umuntu aduhamagaye ari muri Uganda, izina nitware nimenye mwitwa nde?
Nitwa Bareke bavuge Erumeno Jiride.
Uri hehe muri Uganda?
Ndaha mu Buganda.
Ego mufise ikibazo canke icyumviro?
Mfise akabazo.
Ego mubaze.
Ndamukirije mutumire.
Arabumva?
Cyakabazo nari mfise none babona yuko izo ndimi zinjiye mu Kirundi, babona yuko bazozigira gute kugira bazibanemwo ku buryo Abarundi tuzoshobora kuvuga ururimi rumwe rw'Ikirundi gute, babona bizokoroha bizokunda.
Murakoze. Reka abishure mu mwishure.
Urakoze. Ibyo birakunda rwose kuko mu bisanzwe icyo si ikintu twitangije n'Abafaransa n'Abongereza n'abandi ntibavuga ururimi rumwe gusa muri iki gihe cy'ubusabane bw'amakungu, kandi bashaka kuva kera abanyaburaya bo barabimenyereye basanga iruhande y'urwo rurimi rwabo kavukire bazi izindi ndimi zibahuza n'amakungu. Ibyo rero ni ukuvuga ni bisanzwe biraba n'ahandi. Icyo umuntu agira ni ukugerageza kugumya akanovera mu rurimi kavukire mugabo atibagiye izindi ndimi. Ibyo ntawo avuga ngo ikirundi cyonyine cyo dukwira. Eka namba.
Murakoze. Cedric uratwumva?
Yego ndakumva cyane munyamakuru.
Muhamagaye muri he?
Mbona je ni Kampala ni mu Buganda.
Yego ikibazo cy'imviro?
Nego namukite mutimire.
Arabumva?
Gijo ni kintu ngomba kuvuga nagomba akakuba cyane kandi ndabasaba oye ko icyo cyumviro ni cyiza cyo ku ikirundi cyo guha akanovera ururimi rwacu kavukire, ariko rero nkaba mfite amakenga cyangwa akabazo nagomba kumwibariza nkavuga nti jyewe namaze kujya mu bihugu bitari Kenya, iyo ugiye mu bihugu atari icy'iwawe ugerageza kwikonforoma, ugerageza kuvuga ururimi rw'abantu aho basanze. Ariko twe n'abaciwe i Burundi ari ukuntu abanyamahanga baje baza bivugira indimi z'iwabo ikirundi ame akareka kukivuga cyangwa iki sindi kuba kibagora cyane, aho usanga umunyamahanga habaye imyaka n'imyaka usanga ikirundi atashe yigeze yiga. Ntabwo ni rero abarundi tugomba rwose guhindura ingendo ururimi rwacu tukabaka no bera nabo bantu tukaraba nabo bantu bavuye hanze cyangwa abandi bantu bakagerageza gushikira ku rugero rw'iwacu bakina na tabakiga ubwo ururimi rwacu.
Murakoze. Aho muhavuga iki Professor Ferdinand?
Aho icyo tuvuga ni uko ibyo avuze turabibona, kandi abanyamahanga baraza bakavuga indimi zabo mugabo wose mu bisanzwe niko biri, nta muntu aca yiga ururimi rwaho ashyitse ubwo nyine, kandi ntaca yihanaguramo ururimi kavukire rw'iwe kanamba. Gusa icyo navuga mu Burundi naho nyine hariho abantu bahora biga ikirundi, hariho nko mu nyubakwa yahoze mu nyubakwa igejwe kwigisha gukwiza imico y'Abafaransa washaka mbere nabo nyene barigisha ikirundi mugabo washaka aho urumva ko hari n'akagorane, kuko umuntu ariko aravuga ati ishaka kwiga ikirundi ati no ni hehe bigisha ikirundi agace bagace bamugira bati muri iki cyifaranse niho bakigiza urumva ko ari ingorane twebwe twamatugerageza kuraba inyene twatunganya inyene twatunganya inyigisho z'ikirundi ku banyamahanga tugasanga mu by'ukuri inzu ntiturashika ku rwego rushimishije kuko ahandi kuko bisaba uburyo murabona ko iruhande y'ibitabo usanga umuntu iyo ategekanya udukasete biba byiza igihe ugasanga nabyo nyene biri mu bitegerezwa kugirwa muri ntitwabigize murumva ko ibyo byose ni ibyo gukorwa rero mu ncamake nicyo na cyo nyene ni ikintu cyo kwihweza kandi ni ikintu cyo gushyiramo uburyo abantu bose bifuza kwiga ikirundi bakakiga ahandi hoho kubera yuko urumva ko natwe dufite ingorane kuko usanga byinshi bimwe bimwe byatezwa kuba biri mu kirundi biri mu gifaransa urumva ko rimwe rimwe biratugora gutanga icyo tudafite ni ya ngorane ariko ndavuga ibintu bibonetse mu kirundi no kwigisha ikirundi tuzoheza abanyamahanga tuzoheza twumve ko bikenewe tubishyire mu buryo n'umwete.
Murakoze. Habimana, uratwumva?
Ndawumva.
Irindi zina huri?
Habimana Hermenegilde.
Uri he?
Ndi ngaha muri Malawi.
Yego, mufise ikibazo cyangwa icyumviro mushikiriza?
Ni icyumviro ariko nagira ngaruke ku kibazo cyo kuvuga ikirundi. Twe ahantu twononekariye sinzi ko byavuye ku badukoronije urabona igifaransa cyaratwinjiranye cyane gushikaho no mu mashuri ugasanga isaha imwe ni y'ikirundi igifaransa nacyo gifise amasaha angahe arenga atatu ku munsi ukibaza ati none igifaransa rumva ni twe twagihaye agaciro naho ikirundi cyo kwibagiranwa aho umuntu arabitahura ugasanga mu karere umutegetsi runaka ariko aratanga ijambo ku cyangwa ikiganiro kiriho cyumvirwa n'abanyagihugu ariko avuga amajambo menshi y'igifaransa none wumva ikirundi ngaho cyoreka guta agaciro gute. Ikindi rero nubaza ndibaza icyokorwa kugira ikirundi cyongere kugira akanovera mu gihe usanga hariho n'amajambo udashobora kuronka mu kirundi neza neza uvuga ati iri jambo ryituku nuku nuku ugasanga n'umunyokuru cyangwa umutamatizi w'igifaransa iryo jambo arizi mu gifaransa ubona byogenda gute ntabwo baba byibutse igihe cyararenganye.
Murakoze. Arabajije ko icokorwa kugira ikirundi gisubira kugira akanovera nashaka no kucanza kuri uwo mugambi mufise gushiraho iyo dictionnaire kazinduzi wabugeze he mumbanze mwishure Habimana.
Ayo ikibazo yavuze cyerekeye ikibanza cy'igifaransa icyo twakivuze twavuze yuko mu by'ukuri gifite ikibanza twavuga ko ari kinini cyane hanyuma ku kibazo abagije cyerekeye havuze yuko kumure tubyibutse duteba mu busanzwe burya haraba ingorane hanyuma umuntu akicara akagira ati iyi ngorane ati iyi ni ingorane reka tuyitorere umuti ibyo nibyo kuko mu bisanzwe hariho nk'amajambo ava mu zindi ndimi twari dushobora kuba twararondera amajambo y'ikirundi dukoresha mugabo mu gihe urwo rwego rw'abacura amajambo y'ubuhinga ataruhari urumva ko bica bishoboka mu bisanzwe ubu rero ni ukuvuga yuko dushobora kumbure tuzwa kwikubita agashi nk'uko wumva abantu batanguye kubona ko bikwiye yuko urwego nk'urwo rujyaho hanyuma nicyo nari navuze ahantu wavuga n'ikindi igihe nariko ndavuga ibyo kwigisha ikirundi abanyamahanga mu bisanzwe hariho ikigo cyigisha indimi muri mishure kaminuza y'i Burundi CERAB Centre d'Etudes de Langue au Burundi muri no kuva mu mwaka uheze icyo kigo kirafise umugambi wo kwigisha indimi atari kare mu bisanzwe cyari ikigo cyita ku gifaransa gusa mugubu cyifuza kwigisha indimi nyinshi nk'ubu ikidagi kirigishwa biciye muri icyo kigo turifuza yuko hojyamo n'ikirundi n'icyongereza n'izindi ndimi bishobotse aho mvuga kubera yuko nzi umugambi w'icyo kigo uko kirimo muri kaminuza hanyuma kubyerekeye rero umugambi wa kazinduzi mu byanze umugambi wa kazinduzi ni uwa kera mu mwaka w'1990 hariho umugambi wo gutunganya kazinduzi y'ikirundi uwo mugambi wari guhuma imyaka cumi kazinduzi y'ikirundi ikaba yatunganije mu mwaka w'2000 mugabo kuva mu bwimo bwo mu 1993 uwo mugambi waciye uhagarara niho rero mu ishure kaminuza kuko wari uwo mu ishure kaminuza nyene hamwe ariko bari bafite ababafasha niho mu ishure kaminuza mu myaka y'2000 niho bagira bati ko tubona iby'uburyo bigoye reka tube turakora ibyo dushoboye hanyuma ku muri uburyo nidaboneka tuzoheze duce tukora ibizaba bitse kugira ngo kazinduzi itungane ubu rero abanyeshuri baheza amashuri nibo baciye baza barakora ku byerekeye kazinduzi mu bisata n'ibi by'ubuzima bw'igihugu cyangwa by'ubuzima muri rusange muri hariho rero kazinduzi zika nko kuri 20 zimaze gutunganya muri ubwo muri iyo nzira dufate nk'umwe akakora kuri kazinduzi yerekeye uburimi bw'imyumbati uwundi kazinduzi yerekeye uburimi bw'ibigazi uwundi kazinduzi yerekeye dufate nk'ibyo guhiga gutyo kugira ngo tuzoterateranye ibizaba bimaze gukorwa hanyuma duce turaba ibisigaye gukorwa hanyuma kazinduzi rusange ishobore gutunganywa mu by'ukuri uburyo bwo gutunganya umugambi wa kazinduzi ntiburaboneka mugabo tubandanya dukora kugira ngo uwo mugambi tuwugize ko vuba mugabo icyo mwamenya ni uko kazinduzi nziza iratwara umwanya kuko ni igikorwa gikomeye cyane rwose ariko
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Claude uratwumva uri he
nibizimbura mu Kamenge
ufite ikibazo cyangwa icyumviro ego
kikerekeranye ururimi rwacu kavukire rw'ikirundi
yego
biraboneka biraba neza cyane yuko umenga ikirundi cyacu kizima kigenda buke cyane cyane nk'aho umuntu aba aherereye usanga akenshi n'indimi ziba ziganje mu gihugu usanga harimo icyongereza cyangwa igifaransa cyane cyane igiswahili wabisanga no mu mashuri n'ahantu hose amakuru bagira nko kuva mu gitondo mu gitondo nka saa sita wabisanga na kuru y'ikirundi bayihaye nk'isaha imwe ari ugasanga nk'umukobwa wayigisha mazi cyangwa faranse cyangwa hanze cyangwa igiswahili wabisanga bikuza bifite amasaha menshi amasaha abiri cyangwa atatu rero bakavuga ko majyamba y'umunyakubahwa ko baduteguye kugira ngo bakire kubanda yatugisha cyangwa se umunyarwanda ururimi rwacu kavukire
reka bishyure murakoze mumwishyure
aho ku kibazo cyiwe igituma usanga amasaha y'igifaransa cyangwa y'icyongereza aruta ay'ikirundi ni kubera yuko tutakwibagira ko abanyeshuri biga mu gifaransa kuva mu mwaka wa gatanu bisabwa rero yuko baba bazi igifaransa gikwiye kugira ngo bashobore gutegera inyigisho nicyo gituma ayo masaha aba menshi kumbure iyo biba bitari uko yashoboye kongereza amasaha y'ikirundi ariko nibyo ubiravye ibyigishwa mu kirundi ni byinshi birakenewe mu bitanzwe yuko amasaha yongerezwa ariko tutibagiye yuko kubera yuko ubu tukigisha mu gifaransa atawo kwirengagiza amasaha y'igifaransa ibyo ni ukuri turiko turavuga ibitari byo
murakoze Bonaventure ari ku murongo wa telefone Bonaventure irindi zina aho uri uri he ikibazo icyumviro yego
ukuzirikana na kazinduzi y'ikirundi musanze n'umuntu ngo hari hageze ko majambo menshi mu Burundi usanga avangatiranye usanga byinshi mu Swahili ugasanga bavanga Swahili n'ikirundi ugasanga bavanga Igifaransa n'ikirundi ugasanga n'umwana avuka ntashobora kumenya ururimi ariko avuga uko ariko ugasanga ntamenya ngo ni Igifaransa ariko avuga cyangwa ngo ni Ikirundi ariko avuga ugasanga ari ibintu byacangatiranye ama ikibazo nacyo ikibazo nacyo nuko bashaka kumubaza umuntu niba iyo kazinduzi bazosigira mu kirundi ari amajambo y'ikirundi bazosigira mu kirundi gusa cyangwa ko azoba ari amajambo y'ikirundi tutazohava dusanga bavanga basiye kuvanga vanze ugasanga mu kirundi basigira mu ndimi zose mu gifaransa n'igiswahili ubutumwa ngo igihe bari kazinduzi y'ikirundi bashaka ndabasabe baramutse bagize iyo kazinduzi y'ikirundi kubagira iyo ikaba ikirundi gusa bagafata amajambo nkajya y'ikirundi ajya yakira usanga abana baruka ubutu batigeze bamenya bakaba ariyo bazigura mu rurimi rutahurize ajya amajambo ya kera bakaba ariyo basigura mu rurimi rutahurize maze sho bavangavanga ugasanga bagezeza n'ibya kera kikaba n'ikirundi n'igifaransa bavangavanga niyo kibazo cyanjye ni icyo
murakoze mumwishure
mu bisanzwe kazinduzi aravuga ati hari hageze twavuga mbere tuti hararengeranye kuko igihugu kimaze haheze imyaka irenga 50 kikukiye atakazinduzi iratunganywa mu by'ukuri tuba twariyibagiye ikindi navuga ni uko mu bisanzwe kazinduzi ubwoko bwa kazinduzi bukenewe mu Burundi ni bwinshi iruhande y'iyo kazinduzi y'ikirundi mu kirundi ariyo umuntu yoshira imbere hari na kazinduzi y'ikirundi n'igifaransa hamwe n'igifaransa mu kirundi y'icyongereza n'igifaransa ni bambe y'icyongereza n'ikirundi n'ikirundi n'icyongereza n'igiswahili n'ikirundi hamwe n'ikirundi n'igiswahili aho hose rero ibyo byose bikenewe gutunganywa ariko kuri iyo kazinduzi avuga y'ikirundi aha mu by'ukuri birafite ukuntu bikorwa mu buhinga nta babinonosoye bugira kazinduzi wasanga irimwo urudavagi ni kazinduzi bitunganijwe neza barafite urugero mubusobanya kazinduzi barafite urugero bafatira ko ushobora kugira washaka kazinduzi igenewe abana bo mu mashure mato mato aho harimo amajambo udashiramo amajambo akaze cyane rwose amajambo umuntu amenya mu rurimi amaze gushika amaze gukura hari rero na kazinduzi usanga ari ya rusangi y'abantu bose ni ukuvuga mu buhinga birafite ukuntu bitunganywa kubera yuko byizwe bihweje bafatira ku kuntu baba babonye ingorane ziri mu itunganya rya kazinduzi aho mu buhinga ni umuremesha yuko bifise ukuntu bigenda
yego tubandanye ku mirongo ya telefone dufise nitonde uratwumva
yego ndabumva
irindi zina urihe
ni nitonde orike nkaba ndi Bujumbura mu Carama
mufise ikibazo icimvire mushikiriza
cari kibazo
yego
ndafise impungenge kuri ibyo bintu bya kazinduzi kuko ngerageje nko kuraba aho mperereye cyangwa aho nagiye nshi usanga kenshi abarundi batitaho n'izi kazinduzi zisanzwe zihari z'igifaransa cyangwa z'abazicyongereza kuko ngerageje kuraba abarundi n'abantu badakunda gusoma igitabo nkaca nyumvira ati none bazohava basoma izo kazinduzi
nico kibazo
ikibazo cya kabiri nacyo nashaka kubaza uwo mutumira ati mbe ntako bobanza gukundisha n'ugwaruka w'iki gihe ikiri nk'iki kirundi kuko ugerageje kuraba nko ngaha i Bujumbura twegereye urashobora gusanga muri karitsiye abantu babamwo ugasanga ikiri nk'iki kirundi ni igihivugwa ni igiswahili washika ku ishure nko ku universite nyigako kumva abantu bayaga igifaransa gusa ikirundi baracibagiye ntako bobanza gukundisha ugwaruka n'abandi tarugwaruka gukunda ikirimi c'ikirundi rya ntibahurumbire izindi ndimi
murakoze mu mwishure
icyo kibazo abagize izo ayo makenga afise yuko iyo kazinduzi bazoyisoma nibyo mu Burundi abantu ntibasoma cyane mugabo
yoboneka uyikeneye akayisoma ibyo byose uyikeneye urayirondera kandi urayisoma nkuko tubibona n'izo kazinduzi iyo bikenewe yuko bazikoresha barazikoresha iyo umwigisha abwiye abanyeshuri ati inkeneye ko mubikora muri kazinduzi barabikoresha cyangwa umuntu ariko arakora igikorwa akaba akeneye kazinduzi y'icyongereza cyiza cyangwa y'igifaransa cyiza arayikoresha icyo ni kimwe hanyuma icyerekeye kubanza gukundisha urwaruka ikirundi mu bisanzwe ntawavuga ngo abarundi ngo barataye ikirundi ngo barahebye ubiravye ikirundi hariho abagikunda washaka mbere ubiravye nko mu manza z'ubugeni iyo hageze yuko batamba ingambo z'ikirundi ubu abantu barabikunda hanyuma ikindi nuko nk'iyo abantu wumvira igihe umuntu ariko aravuga ikirundi neza avuga amajambo atomo yameze neza amazina abantu barumviriza ukabona yuko baryohewe ukabona ko baryohewe kuko bategera washaka mbere ku mbure z'igifaransa nabyo ugasanga ntibabyo cyane washaka naho abantu bagikinisha nk'ibyese wasanga kenshi ibyese by'ikirundi bihurumbirwa cyane kurusha ibyese by'igifaransa ukabona yuko ari kubera yuko babitegera neza kurusha rero nibyo hari aho usanga hariho ingorane abarundi bakavuga ikirundi neza mu makaratsi amwe y'ubujumbura ariko naho nyene iyo bageze ko gikoresha bagikoresha baragikoresha iyo umuntu uwo muntu agira ati ngiye ahantu ati ntazi yuko ntavuga ikirundi batazakunyumva arakivuga kuko mu bisanzwe ururimi bivana n'icyo urukoresha nicyo gituma ugwitaho aho ni ku rwego rw'umuntu cyane ku rwego rw'abantu ku rwego rw'igihugu gutyo rero ibyo nibyo birakenewe kandi biragirwa ariko mu by'ukuri abarundi bakunda ikirundi bariho batari bake kandi muri rusange twavuga yuko abarundi bakunda ikirundi.
Murakoze Silvestre, uratwumva?
Ndabumva rwose kabisa, ndi ku murongo.
Irindi zina aho uhamagaye uri?
Jewe Emma ikiganiro cyanjye rwose ire cyanjye akaranga kiwacu niho karanga abarundi kugira ngo izo mvugo zo mu mahanga zizorusha akaranga kiwacu abana b'iwacu bakwiye gutungwa n'akaranga kiwacu. Ndi mu mahanga ubu ndi muri Tanzania, ndi kuraga ku mupaka wa Tanzania ninjira Tanzania kugira ngo ndabe ngiye no kwinjira mu Burundi wacu. None rero denashimisha ikiganiro cyane akaranga k'iwacu na kambiri ni ngombwa tuyage ikirundi abana b'iwacu tubigisha akaranga k'iwacu kuko izo mvugo z'abazungu none kwita yego nicyo ziradufasha zidufasha iyo tugiye nka wewe wibereye muri Amerika rwaragufashije ariko twebwe natwe iwacu dukwiye akaranga k'iburundi n'abana b'iwacu bakamenya akaranga k'iburundi uko avuge ati amazina kwivuga amazina nanjye ndi umwivuzi w'amazina ndavuga amazina y'iradiyo yacu radiyo amerika zihuza batatanye zikongera ikabahuza bakongera kumvikana kandi baraburanye navuze nti mbaze umutimbaze umugongo sinotera ubusa kirazira ye munyana wa ngoma ngoma rero ni radiyo amerika niduhuza ni radiyo ngoma niduhuza tukishyira ku ndava tukaganira n'abo twaburanye n'abatatwibuka bakongera kutubona biragahoraho radiyo amerika biragasasara ku isi yose abatayikunda bakura ibyo byiyumvira mu mutwe bashime radiyo merisi huza abatatanye bakongera gusubiza hamwe ndahekeje.
Murakoze cyane, turabashimiye. Radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC.
bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga, aho turiko tuvuga ku mugambi wo gushiraho kazinduzi bita dictionnaire mu rurimi rw'Igifaransa, ariko iyi ni kazinduzi y'ururimi rw'Ikirundi ikarusigura no mu Kirundi. Aho turi kumwe n'umutumire wacu Professor Ferdinand Mbera Mihigo, yigisha ivyerekeye indimi zo muri Afrika na cyane cyane ururimi rw'Ikirundi muri kaminuza y'u Burundi. Tugaruka ku mirongo ya telefone tubandanye. Dufise Mugisha. Mugisha, uratwumva?
Umva neza cyane.
Irindi zina huri?
Nitwa Mugisha Jire, ndi Kicukiro Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo, icyumviro shikirizwa.
Ni icyumviro aho natangaga agatererano ko indimi z'Ikirundi n'Ikinyarwanda dukwiriye kuzibungabunga, cyane ko n'Ikinyarwanda dufitemo ibibazo by'uko twinjijemo indimi z'amahanga, bigatuma ururimi rwacu rugenda ruta umwimerere.
Ndabumva?
Navugaga. Halo.
Ndabumva mubandanye?
Nagatererano navugaga yuko ururimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda bifite ibibazo by'uko hari indimi z'amakungu cyane cyane zinjiramo. Abanumva rero agatererano kanjye ari uko abategetsi bacu aba Burundi no mu Rwanda bashyiraho izo nkoranyamagambo zikadufasha twe nk'urubyiruko kumenya ururimi rwacu. Niyo twamenya indimi mpuzamahanga ari kumenya indimi zacu gakondo, kuko kumva rero nabo bakwiye kwiga uburundi bagashyiraho nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda bikinjizwa.
Umurongo wawe umeze nabi, ariko twumvise icyumviro, turagushimiye. Yari Mugisha. Dufise kandi Abdul, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Irindi zina huri?
Nitwa Nisabwa Abdul Seyifu, ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Rwamagana, umurenge wa Gahengeri, agasatire ka Nyamugari.
Ikibazo icyumviro?
Inyunganizi nashakaga gutanga ni byo koko ururimi ni rwo bukungu bw'igihugu mbere na mbere, ari Ikirundi ari Ikinyarwanda, twese turi abavandimwe tujya kuvuga ururimi rumwe, ni nabyo bikwiye kuturanga twe nk'abavandimwe mbere na mbere. Nudaha agaciro ururimi rw'igihugu cyawe, nta wundi uzava hanze kuza kuguha agaciro k'urwo rurimi. So nagira ngo ngaruke ku bintu bijyanye n'integanyanyigisho. Urasanga integanyanyigisho z'Ikinyarwanda ntago abana bazibona nk'uko bikwiye. Sinzi ikibazo, sinzi impamvu ibitera. Ikindi ndagaruka nko ku bantu batanga interview, ntago ibi byonyine biri mu rubyiruko, dore ko urubyiruko rw'iki gihe narwo dusigaye tururenganya, ahubwo n'aba bantu bakomeye arajya gutanga interview runaka, tuvuga ari nk'umuminisitiri uri gutanga ubusobanuro bw'ikiganiro runaka asobanurira abaturage, ukumva azanyemo za ndimi z'amahanga kandi ari Ikinyarwanda bari kuvuga. So ibyo ntabwo ari byo, nta nubwo tukibikeneye. Nimba ari Ikinyarwanda bamubajije, najya asobanurira abaturage mu Kinyarwanda, kuko nta kuntu uzafata wa muturage we kiriya mu cyaro ngo nurangize umuzaniremo indimi z'amahanga, of course ntago azaba yumvishe icyo wamusobanure. Kandi muri kwa gusobanura niho tuba duteze ibisobanuro twe runaka, kandi ibisubizo tukaba tubigenderaho. Nta kuntu niba hatagize igikorwa, ndabona rwose ururimi rugiye gukendera, nta kundi tunabivuga.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Uwo mugambi wo gushyiraho Kazinduzi, nikihe mubona umugambi niwashirwa mu bikorwa nkuko mwabivuze ko ubuhinga buriho habuze uburyo niyo ubwo buryo bwaboneka igashirwaho nikizofasha kubijanye n'ikirundi
icyo uwo mugambi uzofasha no kubera yuko iyo Kazinduzi ibonetse nomenyesha abarundi bariko baratwumviriza yuko mu kirundi tuvuga Kazinduzi abanyarwanda bakavuga inkoranyamagambo mu bisanzwe no kubera amajambo ya vuba ajanye n'ibya none ni nyine ariko ndavuga gucura amajambo ajanye n'ibisata by'ubuzima bwa none aho rero icyo uwo mugambi uzofasha ni ukubwa mbere akaranga ku Burundi kazoba umuntu azoba afite aho ashobora kukamenyera kuko umuntu ashobora kuvuga ijambo ugasanga ntajya wumvise ari umuntu atari gufate nk'uri kurumviriza radio ugasanga umuntu akoresha ijambo nk'umukurambere akoresha ijambo ry'ikirundi utazi kuko uri wavuba cyangwa mu gisata wa utazi ugasanga ntumenye icyo risigura mu icyo gihe uzoca wikubita muri Kazinduzi ucumenye isiguro hanyuma umukurikire atangorane ni ukuvuga rero kubera yuko nk'uko hariho ububivuze ururimi mu bisanzwe nakaranga twabivuze kandi hari uwabi usubiye kubishimika ko rero nakaranga ko Burundi kazoba kari ahantu tumenye neza yuko kumure n'ijambo ryo barikoreshwa ryo baryakoreshwa mu 1950 dufate kumbura uburyo gikoreshwa umuntu wo mu 2008 azoba ashobora kurimenya agategera insiguro nk'ubu dufate hari ibitabo bishobora kuba byanditswe mu myaka y'1950 uzosanga rero mu gihe mu 2008 uwo bisoma wosanga harimo ibyo adategera kubera yuko ayo majambo yamaze kuvaho muri icyo gihe Kazinduzi iriho azosha yikubitamo acengira ati iri jambo ricyo guriho nibi icyo ni kimwe hanyuma ikindi ni mu byerekeye inyigisho amajambo azoba avize insiguro itomo azoba yose azoba yaranguwe mu buryo butomoye hanyuma gutyo umunyeshuri agashobora kumenya aho akura insiguro y'ijambo atategereye hanyuma ni ukuvuga n'ururimi ruca rumera nk'ururushirizwa kubaho ururimi rusange kuko abantu amajambo bahuriye ko yose aba yashyizwe ahantu bigatuma rero ariba dufate isoko ivomero ry'abantu bose aho umuntu agira ati ngiye kuvoma hahandi insiguro yayindi uwahanaka akavuga ati insiguro yasomye muri Kazinduzi yateguwe n'abahinga niyi n'uwahanaka akagira ati niyi n'uwahanaka ati niyi bose rikaba insiguro bayihuriye ko bose kandi bazi neza yuko yakomotse mu matohoza yagizwe kuko mu bisanzwe abigisha ba kaminuza n'abandi bahinga ntibazogira ibyo bakuye mu mutwe bazokwandika ibyo batohoje babaza abakurambere cyangwa abakora mu bitata kanaka bati iri jambo mukoresha risigura iki hanyuma rero bakabasigurira gutyo rero bakabagira bati twarikuye nyaho
yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Sevena uratwumva irindi zina ahuri ikibazo cy'imvira umunyarutse ikibazo icyimvira yego umunyarutse
ne mugihe numvise ko hari umugambi wo kureba dikeneye ikirundi aba tubona yuko hari amajambo amwamwe ikirundi gikenye none bizobohera kugira ayo majambo baronke isiguro nk'akarorero ibase turabona ino tuvuga ngo ibase none ibase baduyisigira gute kandi tuvuga ko amajambo ikirundi amwamwe yatumisa nkoreshe igifaransa cyangwa igiswahili ikindi cyatubagiyeho kabiri none mu gihe tubona ino nko mu mashuri bihutira gukoresha amadigisiyoneri y'igifaransa n'icyongereza none iyo digisiyoneri y'ikirundi abantu bazoyihurumbira nk'uko tubona bakoresha digisiyoneri y'igifaransa
murakoze yego mwishure muri make cyane
imigambi ya kazinduzi imigambi izoherera kuri kazinduzi y'ikirundi mu kirundi gusa n'izo kazinduzi navuze z'igifaransa mu cyongereza z'ikirundi n'icyongereza cyanke z'igiswahili n'ikirundi nazo nyine zirakenewe ni ukuvuga yuko byose birakenewe mu ncamake hanyuma ayo majambo y'ubuhinga mu bisanzwe ayo ni kubitandukanya kandi nakoze kuba icyo kibazo kuko hariho amajambo asanzwe y'ikirundi cy'abarundi hakaba n'amajambo yakoreshwa amajambo y'ubuhinga ayo majambo y'ubuhinga akorwa n'inzego acugwa n'inzego zikoranye bakagira bati kwijyambira imiri twakoresha imiri ni ukuvuga nk'ibijyanye ibijyanye n'ubuhinga bwa none kubera yuko mu bisanzwe umuzamu wa kera nta jambo rya informatike yari azi aho rero abahinga babizi abatohoza ndimi barakorana bakagira bati twumva iri jambo ryo gukoreshwa mu gusigura informatike mu gusigura internet murabona ko nk'ubu si jambo rya internet dusanzwe dukoresha kandi abantu bakoresha cyane ibyo ni ukuvuga ryacuzwe muri ubwo buryo
yego dufise kandi Dionise uratwumva
ndabumva
irindi zina huri kibazo icyumviro nyarutse cyane umwanya ugiye kurangira
irindi zina nkadusaba imana Dionise
uri he
ndi mu Rwanda ni mu Rwanda
yego ufise ikibazo icyumviro nyarutse cyane
ni icyumviro mbanje no gushima abahinga biyumviriye kushyiraho akazinduzi y'ururimi ni icyumviro bakoze neza kuko ururimi rw'ikirundi gongo rwazukiri hagufi kuko nk'uko mwabigarutse ko cyane indimi nyinshi zigiye zizimangana aho umuntu amaze kwica hesi asanga bitameze neza ariko ikirundi zari bikigendeka n'ubwo hatabuzemo agahaze ariko icyifuzo cyanje ni uko bugenda bakabisigurira abantu bose bakitaho ikirundi na cyane cyane ko baba babonye icyo gitabo gishobora kubafasha nka kurya igifaransa hariho kazinduzi zacu dictionnaire n'icyongereza ibyo bitabo akaba ari byo zafasha twiga abanyeshuri bose bisunga rero iyo kazinduzi icyo nasaba ni uko abantu boyitaho bakazoyikoresha cyane n'amajambo atari bwamenyekane bakazobona isiguro yayo murakoze
cyane turabashimiye imbere ko turangiza harakabazo nagomba ndababaze muravuze ko uwo mugambi uriho habuze uburyo buhinga buriho mwashobora gutanga nk'abatumviriza mukavuga ati muri iki kiringo twibaza ko tuzaba twahishitse ko
icyo kibazo kiragoye kuko bisaba umwanya ubwa mbere kuko naho uburyo bwaboneka nk'ubu bubonetse ntawovuga ko kubwo kazinduzi nziza y'ikirundi ngo yoshobora kuboneka imbere y'imyaka itanu ibyo biragoye ni ukuvuga rero yuko ngira ngo mva kirengaho muca mwumva inyene byogenda uko uburyo buzababonetse niko umuntu azoca agira ati ubu turashobora gutegekanya yuko mu mwaka uyu n'uyu kazinduzi yoba yasohotse
muri make cyane hasigaye akanya gato hariho ibihugu bimwe no mu Rwanda baheruka gushyiraho programme ku rwego rwa maîtrise y'ururimi rw'ikinyarwanda mu Burundi mwoba mutegekanya gushyiraho programme nk'iyo muri make
mu Burundi naho nyene umugambi ku basanzwe bigisha ikirundi uriho kuko bagira bati nk'uko hasanzwe higishwa n'izindi ndimi n'ikirundi cyonono tugwa ku buryo buhanitse naho nyene mu by'ukuri umugambi uriho kumbure n'ibyamara gutunganywa neza bigaca mu nzego zemeza amaprograme mashasha kumbure bizoshoboka kuko mu by'ukuri icyo cyiyumviro kiriho kigishasha
yego murakoze cyane yari umutumire wacu Professor Ferdinand Mbera Mihigo yigisha ibyerekeye indimi zo muri Afurika na cyane cyane ururimi rw'Ikirundi muri Kaminuza y'u Burundi tubakora tuvuga ku mugambi bariko bategura gushyiraho kazinduzi dictionnaire mu rurimi rw'Igifaransa iyo kazinduzi kazaba ari mu Kirundi isigura n'amajambo mu Kirundi dushimira rero mwemwe mwese mwagize uruhara muri iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye rero mugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mutwumviriza kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika
abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira